Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 48 bice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 bice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri interinete mwajya kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Ikigo Maison Shalom gifasha impunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda cyatangiye umugambi wo kwigisha impunzi imyuga n'umuco biciye mu cyo bise Academy Ubuntu. Bazibanda kuki?
Hariho izijyanye n'ibungabunga ry'ibidukikije, hariho izijyanye n'amagara meza, hariho izijyanye gufasha abigeme, abana b'abakobwa, inyigisho zijyanye nabo mu buzima bwabo bwa minsi yose, abakobwa b'imiyabaga bakiri bato.
Uwo ni Emery Imana, ashinzwe ishami ryo kumenyesha amakuru muri Maison Shalom. Muri Uganda, abatavuga rumwe n'ubutegetsi baramagana bivuye inyuma ubugizi bwa nabi bw'inzego zishinzwe umutekano muri iki gihe abanyayuganda bitegura gutora perezida. Naho impuguke z'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima OMS ziritegura kujya mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa muri iki cyumweru gukora iperereza ku nkomoko y'icyorezo cya virusi itera COVID-19. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimugikure. Amakuru yacu tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Afurika y'Epfo yongereye igihe cy'ingamba yafatiye kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona. Ni mu gihe umubare w'abandura ugenda wiyongera. Inkuru mugezwaho na Fidel Nyongabo.
Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa avuga ko bikenewe ko ingingo zo kwirinda ikwiragira rya COVID-19 zibandanya gushyirwa mu ngiro. Yavuze ko leta yiwe yiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ironke ibipimo by'incandago bihagije. Yatangaje ingingo y'ukongereza ikiringo cy'umukwabu wo mu ijoro couvre-feu mu gihugu hamwe no kuziririza inzoga n'amakoraniro y'abantu benshi. Perezida Ramaphosa avuga ko ikiza cya COVID-19 kiriko kigira ingaruka zikomeye cyane mu gihugu muri iki gihe. Abakigwa mu bitaro n'abahitanwa nawo biri hejuru cyane kurusha uko byibonekeje kuva umuntu wa mbere atowemwo uwo mugera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2020. Ramaphosa yatangaje ko bazakora ibishoboka byose kugira bagabanye ibitigiri by'abandura COVID-19 biciye mu kwirinda ico kiza hamwe n'umugambi wo gucandaga abanyagihugu benshi bashobotse. Kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2020, abantu bashasha abanduye umugera wa COVID-19 bagera ku 190,000. Abamaze guhitanwa nawo barenga 4,600. Ubwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 buherutse kwiyadukiza mu gihugu buriko butuma ibitegere by'abandura vyiyongera cyane kurushiriza.
Umuyobozi mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU Antonio Guterres yatangaje ko yifuza kuzongera kuyobora uyu muryango. Fidel Niyongabo arakomeza iyi nkuru.
Ivyo yabitangaje cese ku munsi wa mbere mu ikete yarungikiye perezida w'urwego rukuru rw'ishyirahamwe ONU Volkan Bozkir. Muri iyo kete yavuze ko kubandanya gukorera ishyirahamwe ayoboye muri iki gihe mu ntumbero yo kubandanya kurangura imigambi yaryo coba ari icyubahiro kuri we. Ikiringo ciwe cy'imyaka itanu kizorangira ku itariki 31 y'ukwezi kw'12 muri uyu mwaka w'2021. Antonio Guterres afite imyaka 71 muri iki gihe yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Portugal. Yarayoboye kandi ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita impunzi ku isi HCR. Yatowe gusubirira Ban Ki-moon inyuma y'amatora atari yoroshe yabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2016. Guterres yatanguye icese amabanga ari kuyobora ishyirahamwe ONU ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2017. Guterres avuga ko yiteguriye kuyobora ishyirahamwe ONU mu kiringo kigira kabiri mu gihe ibihugu bigize iryo shyirahamwe vyo mwizera. Umuvugizi w'ishyirahamwe ONU Stéphane Dujarric avuga ko Guterres yariko yishura ku ikete yarungikiwe na perezida w'urwego rukuru rw'iryo shyirahamwe Volkan Bozkir ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Iryo kete ryamubaza aho ahagaze ku bijanye n'ikiringo kigira kabiri.
Impuguke z'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS zizagera mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa muri iki cyumweru aho zigiye gukora iperereza ku nkomoko y'icyorezo cya virusi ya korona itera indwara ya COVID-19. Nibyo nanone Fidel Niyongabo atubwira.
Abategetsi b'Ubushinwa bamenyesha ko aba bahinga ba OMS bazotangura igikorwa cyabo cyo gutohoza amamuko y'umugera wa COVID-19 muri 7 mu gisagara cya Wuhan kiri hagati mu gihugu, aho uwo mugera wibonekeje ubwa mbere mu mpera z'umwaka wa 2019. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'Ubushinwa Zhao Lijian yatangaje uno musi kuwa kabiri ko abahinga b'ishyirahamwe OMS bazoshika n'indege mu gisagara cya Wuhan ku munsi wa kane bavuye mu gihugu cya Singapore. Tabindi birenga ngaho byatangajwe kuvyerekeye ikiranga minsi cyabo. Urugendo rwabo rwari rwitezwe mu kiringo cy'amezi atari make. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yerekanye mu ndwi iheze ko atashimishijwe n'uko ivyerekeye urugendo rw'abahinga b'ishyirahamwe ayoboye byafashe igihe kirekire kugira biherahezwe. Inyuma y'uko abategetsi b'Ubushinwa batangaje ivyerekeye urwo rugendo ku munsi wa mbere, Tedros yaciye amenyesha ko abahinga ba OMS bava mu bihugu bitari bike bazoshimikira ku kugenda abantu benshi bandikiza cya COVID-19. Ubushinwa bwarakurikiraniye hafi ubushakashatsi bwose bwakozwe ku vyerekeye inkomoko y'ico kiza. Kirangamisi n'ibibanza abahinga b'ishyirahamwe OMS bazogendera mu gihugu c'Ubushinwa bizotegerezwa kwemezwa na leta. Ico gihugu cari yamirije akamo kuko ho bitohoza ryigenga, cabandanije kivuga ko umugera wa corona ushobora kuba wazanywe mu gihugu uvuye hanze yacu.
Ethiopia iraburira Sudani ko imaze kurambirwa mu bijyanye n'impaka zishingiye ku rubibi. Geoffrey Mutagoma adufitiye inkuru.
Ethiopia yihanije Sudani kuri uyu wa kabiri, ivuga ko itagishobora kwihanganira ko icyo gihugu kiguma kongera abasirikare ku mupaka bihuriyeho mu gihe ibihugu byombi byari bikiri mu nzira yo gukemura ikibazo bifitanye binyuze mu nzira y'ibiganiro. Kuva mu mwaka ushize havutse ikibazo cy'ubutaka bw'ahitwa Al-Fashqa buherereye muri Sudani ukurikije umupaka mpuzamahanga, ariko abahinzi bo muri Ethiopia bamaze igihe babutuyeho. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Ethiopia Dina Mufti yabwiye abanyamakuru mu murwa mukuru Addis Abeba ko bigaragara ko Sudani irimo kwenyegeza ishaka intambara, nubwo Ethiopia isaba ko ikibazo cyakemurwa binyuze mu biganiro. Cyakora yongeyeho ko buri kintu cyose kigeraho kigarukira, bityo no kwihangana kwa Ethiopia nako gufite aho kugarukira. Ministri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Sudani yavuze ko igihugu cye kidashaka intambara na Ethiopia, ariko ko niharamuka hagize ukendereza kitazabura kwirwanaho. Tariki ya 31 z'ukwezi gushize, Sudani yatangaje ko yigaruriye ubutaka bwayo bwose. Ethiopia ivuga ko Sudani yiciye muri humye, ihugiye mu kibazo cy'imirwano yo mu ntara ya Tigre, ikigaruriye ubutaka bwayo ikanyaga n'imitungo y'abaturage.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubibutse ko turi no kuri Facebook no kuri YouTube kuri VOA Radio yacu. Radio yacu ni mu ijambo rimwe, mwakurikira kandi ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Radio Ijwi ry'Amerika tugiye noneho gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Turahera muri Uganda, ahasojwe ibikorwa byo kwiyamamariza itora rya perezida. Mugenzi wacu Ignacio Sebahizi ababwire uko bihagaze.
Gusoza ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byahuriranye n'isohorwa rya raporo igaragaza ubushakashatsi bwakozwe ku kuntu amatora azagenda. Byerekana ko perezida Museveni ashobora kuzatsinda amatora n'ibice 53% by'amajwi. Nyamara ubushakashatsi bwerekanye ko abanyayuganda benshi batekereza ko inzego za leta zifite uruhare rukomeye muri aya matora, zirimo izishinzwe umutekano hamwe n'akanama gashinzwe amatora, bibogamye bityo ko amatora ashobora kutazaba mu mucyo. Mukuru w'akanama gashinzwe amatora Justice Byabakama yateye utwatsi cyo kuvuga ko aka kanama kabogamye, avuga ko kateguye aya matora gakurikije uko amategeko abiteganya. Bwana Francis Kibirige ni umukuru w'ikigo cyakoze ubwo bushakashatsi cya Afro Barometer. Nyamara ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo bemeranyije n'ibyavuye muri ubwo bushakashatsi, bavuga ko leta igomba kuba yabigizemo uruhare kugira ngo icyurutege ababashigikiye. Hagati aho abakandida batatu batavuga rumwe n'ubutegetsi bahatanira uwo mwanya w'umukuru w'igihugu uno munsi basinye amasezerano y'ubufatanye mu bikorwa by'amatora bisigaye, harimo cyane cyane icyo kurinda amajwi yabo kugira ngo atazibwa, kandi akaba banavuga ko umugambi wabo ari uwo kuzaniza Perezida Museveni kugira ngo atazabona amajwi 50% n'ijwi rimwe byemerwa kugira ngo umuntu atangazwe nk'uwatsinze amatora. Koloneli Kizza Besigye wiyamamarije uyu mwanya mukuru w'igihugu inshuro zigira kurenye adatsinda, niwe wahuje aba banyapolitike batatu aribo Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine w'ishaka NUP, Patrick Amuriat tushaka FDC hamwe na Generali Mugisha Muntu w'ishaka ANT. Kwiyamamariza uyu mwanya mukuru w'igihugu bigomba kurangira uno munsi saa sita y'ijoro, hanyuma amatora akazaba ejo bundi kuwa kane. Nyamara uko kwiyamamaza kwaranzwe n'imvururu nyinshi zahitanye abantu basaga 50, abandi babarirwa mu 100 barafungwa. Ibi byatewe n'uko abashinzwe umutekano bagerageje kenshi guhagarika bakoresheje ingufu ibikorwa byo kwiyamamaza by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, babashinja kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ibi byatumye benshi batinya batekereza ko imvururu zishobora kongera kwaduka mu gihugu mu gihe akanama gashinzwe amatora kazaba gatangaje uwayatsinze ariko bamwe badashaka. Ibi byanatumye ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi bashirwa ku mihanda itandukanye cyane cyane mu mujyi wa Kampala, bitwaje ibirwanisho biremereye birimo n'imbunda za rutura, kandi uno munsi kajugujugu z'igisirikare akaba ziriwe zizenguruka mu kirere cy'umujyi wa Kampala. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 2 1 1 2 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 3 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 1 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ikigo Maison Shalom gifasha impunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda cyatangiye umugambi wo kwigisha impunzi imyuga n'umuco, hagamijwe gukingira ibidukikije, amagara meza, gufasha abakobwa kwirinda kuba bagwa mu ngeso mbi n'ibindi. Icyo kigo kirateganya no kuvugana n'abanyeshuri barenga 100 baheruka guhagarikirwa imfashanyo yo kwiga kaminuza bourse cyajyaga kibaha. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru abafite iyi nkuru.
Kubwi kigo Maison Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda, inyigisho zizotangwa mu mugambi cyise Academy Ubuntu ziri mu ntumbero yo kwigisha urwaruka rw'impunzi ndetse n'abanyarwanda babana akarangamutima ko kugira ubuntu, haba mu mashuri, mu kibano canke mu buzima busanzwe. Ni ishuri ryo ku buhinga bwa none bw'amasanamu Zoom kubera ikiza cy'umugera wa corona kitorohereza abantu guhurira hamwe ari benshi. Icyo kigo kivuga ko ari n'akaryo ko guhuriza hamwe abantu benshi bari mu mihingo itandukanye ku isi. Emery Emerimana ajeru gisata jo kumenyesha makuru muri Maison Shalom yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu nyigisho zizotangwa harimo gufasha urwaruka rw'abigeme kwirinda ingeso mbi hamwe no gushurashozwa ku nguvu canke bahendeshejwe utunaturiya.
Hariho izijanye n'ibungabunga ry'ibidukikije, hariho izijanye n'amagara meza, hariho izijanye gufasha abigeme, abana b'abakobwa, inyigisho zijanye nabo mu buzima bwabo bwa misi yose, abakobwa n'imiyabaga bakiri bato. Hari n'ibindi bijyanye no kwigisha ubuhinga, urwaruka rw'impunzi, ibintu bya audiovisuel, kwigisha ubuhinga butandukanye kugira dufashe nk'amashuri ku buryo abantu batarinze guhura, ko tubona ko no muri ibi bihe by'ikiza cya coronavirus abantu badashobora guhura nk'uko tuba tubishaka. Tumaze kuba dukoresha buno buhinga nta gihitigiri na kimwe tutashobora gushikira.
Uwo mugambi uzokorera mu mpunzi zahungiye mu bisagara hamwe no mu kambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama. No mugambi utangujwe mu gihe cyo kigo cyaheruka guhagarika imfashanyo zo kwiga ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu bigo bitandukanye bya kaminuza mu Rwanda barenga ijana. Abenshi biga muri Nesi Ruhengeri iri mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, aha hagaritswe imfashanyo z'abarenga 50, abandi biga Igwamagana, Ikigali, Ikibungo, Igitwe n'ahandi. Icyo kigo casiguye ko bitatumwe n'ubukene bw'uburyo, ahubwo ko abo banyeshuri baciye kubiri n'akarangamutima hamwe n'amahame icyo kigo kigendera ko. Abo banyeshuri bobo biganiye Ijwi ry'Amerika ko batigeze basigurirwa igituma bahagarikiwe iyo mfashanyo. Inyuma y'amezi atatu iyo ngingo ifashwe, Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ko atagihushane co bakirimwo kwigisha bamwe abandi bagahagarikwa. Richard Nijimbere aserukira ikigo Mezo Shalom mu Rwanda siko abibona.
Kakango nungu nunaga ukarimu ibyabaye nk'igisita cyatuguye ko haba ikibazo cyo guhanahana makuru hagati ya Mezo Shalom n'abo banyeshure, ariko twebwe nta mugambi wo guhagarika ayo mabuse twari dufise, nta nuwo dufise, ariko nibyashika kagira bavamwo kubera iyo ngorane nyene yo guhanahana makuru nyene biratubabaje, ariko nta kundi tuzobyakira uko nyene. Turifuza kuganira n'abo banyeshuri ariko biracagoye kubera ko ibihe turimwo, twari twifuje kubonana nabo amaso mu yandi, ariko murabona biracagoye. Mugabo muriko murabona yuko n'ubuhinga nyene buriko buratera buje imbere, ngira ngo tuzava tubwifashishe twongere tuganire nabo kugira ngo abumva bagishaka kubandanya natwe bashobore kubandanya, ariko twubakiye nyene ku nyigisho zimwe zimwe muri izi tugiye gutanga.
Abenshi muri abo banyeshuri bari mu mwaka wa nyuma, ubu bavuga ko bari mu yabira kuko byatumye batarangiza umwaka. Ku izina rya bagenzi we Roque Bideri yiga muri Nesi Ruhengeri yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bobo icyo bifuza ari uko icyo kigo cyo kwisubira ko bakaronka uburyo bwo kuriha maze bakarangiza neza umwaka w'ishure. Icyo bikoze Roque Bideri amaze kuvugana na bagenzi we yatumenyesheje ko ataco bashima kuvugira kuri mikro zacu. Gusaje dutangarije ko amashuri biga ko yabangije gusoma ibitabo birangiza umwaka mu gihe batarariye amafaranga y'ishuri bari basanzwe barihigwa n'ikigo Mezo Shalom. Kuva mu mwaka w'2015 icyo kigo kimaze kuramura imikangara irenga 400 yarangije kaminuza, abandi barenga bo inshuro zibiri biga mu mashuri yisumbuye, abandi bize imyuga, abenshi nabo mu kambi y'impunzi ya Mahama. Cyeklave ni inkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika.
Ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zakoreraga mu gace ka Rusenda muri teritwari ya Fize mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zimuye ibirindiro. Kugenda kw'izo ngabo bihangayikishije impunzi z'abarundi zigera ku 32,000 ziba mu nkambi ya Rusenda iri mu karere kabarizwamo imitwe myinshi inyeshyamba. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vedaste Ngabo abaha inkuru irambuye.
Mu mpera za kino cyumweru dusoje ubuyobozi bwa MONUSCO n'ubuyobozi bwa sekiteri ya Tanganyika bafunze ikigo cya MONUSCO kiri mu birometero bigera kuri 2 uvuye mu nkambi ya Rusenda. Ni ikigo cyabagamo ingabo zikomoka mu gihugu cya Pakistan. Gusa umubare wazo umuyobozi wa MONUSCO muri Uvira Bwana Isaka Danyosi yirinze kutubwira kuko ari ibanga rya gisirikare. Kuba ingabo za MONUSCO zivuyeho zakoreraga mu Rusenda bisa n'ibyateye ubwoba zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri muri inkambi irimo abarundi barenga 32,000 kubera impamvu z'umutekano wabo.
Urabona izi ngabo za MONUSCO zari ngaha mu Rusenda zari dutubakije runini kuko twebwe umutekano ngaha mu Rusenda ntabwo tubona kumeze neza. Urabona hari imigwi igenda igwanira ngaha mu gihugu cya Congo, kandi niyo bariko baratembera turababona baca ngaha n'inkoho, urumva hanyuma ari abanyagihugu tukagira ubwoba. Kandi n'ibijyanye n'ibyo hashobora kuba impunzi ziriko ziranyanyaswa zikagenda zikitabaza aho hepfo bagatanga raporo nabo nyine bakadusemukira, noneho ikibazo kikaca cyumvwa n'ingoga. Ariko mu by'ukuri nk'igihe izo ngabo za MONUSCO zoba zidahari twebwe turashobora guhura n'ikibazo cy'impanuka bivuye muri iyi zone turimo, kuko ni zone ruje niko twaje banabitubwira. Rero biraduteye amakenga, biraduteye amakenga cyane.
MONUSCO yadufashe ikintu kinini cyane kubitekeye ikagenda bisa n'icyenda na gatanu
igihe twari duhunze 95 byabaye nkuko ibi rero birasa biboneka yuko natwe umunyabwenge yovamo nyene agafakira kare cyangwa agakira
byagenze gute cyo gihe
icyo gihe baraduteye ku ruvunge ibuvira mu isange baradutera hajya mu rubirizi hose mu rukamanyura baraduteye tugira ubuzima bubi none rero twebwe twacitse kwica umukiri yagiye niko ko turiano mu rusenda none nabo batubiye kugira ibintu bisusa nabiri
abasirikare ba Kongo barahari anga mu rusenda babacungira umutekano
abasirikare bo muri Kongo barahari mu mutekano wabo turawuzi n'ujya nyene namwe munsi
gute
umutekano wabo turawuzi mu akukoberanya kagukuramo cyari kugutunga bwo se wumva iyo ari umutekano
Usibye kubiza impunzo mu rusenda zizeraga ingabo za Monisco kubijanye n'umutekano zivuga yuko Monisco yagiye zifasha kugeza ibyifuzo byazo ku buyobozi bukuru bwa SR ndetse n'ubwa leta ya Kongo mu buryo bwihuse
abasirikare ba Monisco badufasha ba mu gihe tugiye kuba shakira yuko hano bimeze nabi bashobora gucibarungikana amajwi imbere hanyuma inyishu igacagishugwa tukabona yuko turose umutekano kobera izo ngabo ninzara yaba yadukubita mu gihe tuko turasaba injya noneho ntibatwumve bigatuma abanyagihugu bagira amandamano impunzi bagize amandamano ntibagenda kuri sene bamanuka hepfo kuri Monisco bagatakamba bavuga ati twebwe inzara yatwishe baranatubona amafaranga bakayatunyanyasa ntibayaduhe noneho ubwo bigaca bituma nabo nyene batanga misaje iriya i Geneve noneho inyishu igakiboneka ubwo nyene bakaduha ubwo baduterera nyine bakabuduha kugenda kwayo ni igihombo cyacu kandi biraduteye impungenge Monisco yadufasha yo inzara hasere kebye kuduhemba bagendaga tukabatakambira tugahungira hariya bakohereza amashusho y'Iburaya bakavuga ati impunzi zirameze nabi dore ni murebe ukuntu zimeze bakaturungikira ibiryo n'ingugu none ubuse tuzosura gutakira nde
ku Rwanda rw'ubuyobozi bwa Monisco buvira bwo buvuga yuko hagabanutse ihotego ry'imitwe yitwaje ibigwanisho mu rusenda kandi ko leta ya Kongo yongereye imbaraga mu gisirikare n'umutekano mu ngengero z'inkambi ikindi nuko imbere mu nkambi nta bibazo by'umutekano muke impunzi zifite cyangwa ihohoterwa amakuru dukesha umuyobozi wa Monisco muri Uvira bwana Isaka Ndanyosi avuga yuko abasirikare ba Monisco bavuye mu rusenda bamwe bazajyanwa mu bijombo abandi bakajyanwa baraka uyu muyobozi wa Monisco muri Uvira akomeza kuvuga yuko Monisco ivuye mu rusenda isize yemereye abaturage baho kwizabubakira ikiraro cya Rurinda ndetse na stade y'umupira w'amaguru Muri imyaka 5 Monisco yari imaze mu rusenda hari ibikorwa yagiye ikora birimo kurinda impunzi bitero bya kutumba byo mu mwaka wa 2017 byibasiye aka karere inkambi ya rusenda iherereye mu Vedaste ngabo kubgaradijwe rya Amerika mu rusenda wo mu ntara ya Kivu
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngomana Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Radio ijwi ya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje tuve muri Afrika ibiyaga bigari tugana inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abadepite bine kwishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress barateganya gutora iri joro kugira ngo bemeze umwanzuro usaba Vice Perezida wa Repubulika Mike Pence gukoresha ivugurura ry'itegeko nshinga rya 25 kugira ngo akure ku butegetsi Perezida Donald Trump. Thomas Kamirindi irivugurura nibwo guki.
Ivugurura rya 25 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemejwe burundu mu kwezi kwa kabiri mu 1967 rigamije gusobanura neza uko president na vice president bagomba gusimburwa ku butegetsi igihe batakibashije gukora akazi kabo kubera impamvu zinyuranye nko kwegura urupfu cyangwa kwirukanwa ku mirimo yabo rigizwe n'ingingo enye ingingo ya mbere ivuga ko iyo president akuwe ku butegetsi yitabye imana cyangwa yeguye vice president we ahita aba president byabayeho inshuro nyinshi mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko mureke twibukiranye ingero ebyiri za hafi mu 1963 president John F. Kennedy yarishwe vice president we Lyndon Johnson ahita amusimbura aba president. Naho president Richard Nixon yeguye mu 1974 ahita simburwa na vice president we Gerald Ford. Ford yakoresheje irivugurura rya 25 ry'itegeko nshinga ingingo yaryo ya kabiri ashyiraho vice president we Nelson Rockefeller. Iyi ngingo isobanura ko iyo vice president avuye mu mirimo ye, president ashyiraho undi vice president ugomba gutangira akazi ke ari uko amaze kwemezwa ku bwiganze bw'amajwi n'imitwe yombi ya Congress. Johnson we ntiyigeze akoresha iyi ngingo, yategetse igice cyose cya manda ya Kennedy cyari gisigaye kuva mu 1963 kugera mu 1965 adafite vice president. Ingingo ya gatatu iteganya ko prezida ubwe ashobora gutanga ubutegetsi by'agateganyo iyo yumva adashoboye gukora akazi ke mu gihe gito. Yandikira abakuru b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko akabibamenyesha, noneho vice president akaba amusimbuye by'agateganyo. Ariko icyo gihe vice president ntabwo ababaye president. Niko byagenze mu kwezi kwa karindwi mu 1985. Icyo gihe President Ronald Reagan yagiye mu bitaro agomba kubagwa. Yakoresheje iyi ngingo ya gatatu y'irivugurura rya 25 ry'itegeko nshinga, yandikira inteko ishinga amategeko ko ahaye ubutegetsi bw'agateganyo vice president we George H.W. Bush. Nyuma y'amasaha 8 Reagan yarongeye yandikira Congress ko yakangutse kandi ko asubiranye ubutegetsi bwe. President George W. Bush nawe yarayikoresheje iyi ngingo rero inshuro ebyiri kubera kujya mu bitaro umwanya muto mu 2002 no mu 2007 asigira ubutegetsi vice president we by'agateganyo Dick Cheney. Ingingo ya kane y'irivugurura rya 25 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo abadepite barimo bagenderaho uyu munsi basaba vice president Mike Pence gukura president Trump ku butegetsi, ariko kugeza ubu iyi ngingo ntirakoreshwa na rimwe. Ni ingingo ndende isumba kure iya mbere, iya kabiri n'iya gatatu. Ariko mu magambo make ivuga ko vice president n'ubwiganze bw'inama y'abaminisitiri bashobora kwemeza ko president atagishoboye gukora akazi ke, bityo bakamukuraho. Icyo gihe ni vice president uhita ajya ku butegetsi. Bagomba kubimenyesha abayobozi b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko mu nyandiko. Gusa rero president bakuyeho nawe iyi ngingo imuha uburenganzira bwo kwandikira bariya batware b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko anyomoza icyemezo cya vice president n'abaminisitiri be. Nabo nanone bashobora kongera bakamukuraho bwa kabiri binyuze mu nzira imwe mu gihe kitarenze iminsi ine. Iyo bigenze bityo, nk'uko iyi ngingo ikomeza ibisobanura, Congress igomba gukemura impaka mu gihe kitarenze amasaha 48. Icyemezo cyayo kigomba kubona amajwi ya 2/3 muri buri mutwe w'inteko ishinga amategeko. Iyo kitabonye aya majwi, president wa Repubulika asubirana imirimo ye, asubira ku kazi ke. Umwanzuro w'abadepite uteganya ko Mike Pence agomba gutanga igisubizo mu gihe cy'amasaha 24. Bitabaye ibyo, abadepite bazahita batangira gutegurira president Trump ikirego bazashyikiriza Sena kugira ngo ikiburanishe, ikirego bita impeachment mu Cyongereza. Iki kirego giteganya icyaha kimwe rukumbi: gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi nyuma y'igitero cy'abayoboke ba President Trump ku ngoro y'inteko ishinga amategeko kuwa gatatu w'icyumweru gishize.
Nshuti mwarimo duteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bose bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho. Amajwi yegeranijwe na Fatuma Karola Animasi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Mpundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe, mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Thank you.
Thank you.